ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu. Ikaze mu makuru yacu yaka kanya, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma na bagenzi banje dufatanyije kubagezaho aya makuru. Mu Rwanda, inzego z'ubuvuzi zatangiye kuvurira kuri gereza abagororwa banduye ikiza cya COVID-19.
Abagereza yombi hagiyeho treatment centers baravurirwayo, batandukanyijwe n'abandi. Hanyuma izo nzego zanamubwiraga z'ubuvuzi ziriyo za kampini zeyo ziravura.
Uwo ni George Rwigamba, ushinzwe ubuyobozi bwa gereza mu Rwanda. Naho muri Ethiopia, abaturage bakomeje kuzahazwa n'intambara yo mu ntara ya Tigre, mu gihe ingabo za leta zirimo kwigamba intsinzi. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya duhereye kuri hirya no hino ku isi. Amakuru yo hirya no hino tuhere muri Ethiopia, aho icyo gihugu kivuga ko kirimo gutsinda mu ntara ya Tigre, mu gihe abaturage barushaho kuzahara biturutse kuri ubwo bushyamirane. Eugene Mukankusi arakomeza inkuru.
Ingabo za Ethiopia zatsinze izakarere mu burengerazuba bw'intara ya Tigre. Ministri w'intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed yabivuze uyu munsi kwa kane, arega izo ngabo amarorerwa zakoze mu cyumweru cy'ubushyamirane bwahungabanyije akarere kazwi nk'ihembe rya Afurika. Ku rubuga rwa Twitter yagize ati: "Uburengerazuba bw'intara ya Tigre bwabahujwe. Abiy Ahmed ufite imyaka 44 y'amavuko, ava mu bwoko bwa Oromo kandi yigeze gufatanya n'abo mu bwoko Tigrinya barwanya igihugu gituranye cya Eritrea. Avuga ko ubu harimo gutangwa serivisi n'imfashanyo z'ubutabazi, akongeraho ko abaturage barimo kugaburirwa. Kuba uburyo bw'itumanaho bwarahagaritswe, ibitangazamakuru bikabujijwe gutangaza, kumenya amakuru atabogamye yuko ibintu bihagaze mu bijyanye n'ubushyamirane ntibyashobotse. Ministri w'intebe wa Ethiopia yavuze ko bamwe mu basirikare be babonetse ari mirambo mu mujyi wa Sheraro barashwe baziritse amaboko n'amaguru mu mugongo. Yavuze ko ibyo bikorwa bya bunyamaswa bibabaje. Ntiyavuze umubare w'imirambo yabonetse cyangwa ngo atange ibimenyetso. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ntibyabashije gushakisha ukuri kubivugwa, kandi nta makuru umutwe uharanira kubohoza intara ya Tigre, The Tigray People's Liberation Front, TPLF mu magambo ahinnye, washatse gutanga ubwo warubajijwe. TPLF irega ingabo za guverinoma y'igihugu cyose kuba nta mbabazi itera za bombe ku Banyatigrinya. Impunzi z'Abanyayethiopia barenga 10,000 bambutse umupaka bajya muri Sudani kuva ubushyamirane butangiye, na mbere yaho 600,000 bari batunzwe n'imfashanyo y'ibiribwa.
Urakoze Jeanne. Tuve muri Ethiopia tujya muri Libya, aho abarwana muri icyo gihugu bemeranije ko hazaba amatora mu gihe kitarenze amezi 18 ari imbere. Thomas Kamilindi nibyo atubwira.
Intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye muri Libya, Stephanie Williams, yabitangaje mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru i Tunis muri Tunisia, aho intumwa za Libya ziteraniye kuva ku wa mbere zihujwe na Loni. Iyi nama irimo abantu 75 bahagarariye imitwe itandukanye irimo guverinoma y'ubumwe bw'igihugu cya Libya yemewe n'amahanga GEN mu magambo ahinnye y'Igifaransa, ifite icyicaro i Tripoli umurwa mukuru wa Libya, n'umutwe w'inyeshyamba wiyita ingabo z'igihugu cya Libya ANL mu magambo magufi wa Marshal Khalifa Haftar, ukambitse mu mujyi wa Benghazi mu burasirazuba bw'igihugu. Nk'uko Madame Williams yabisobanuye, amatora azaba ku rwego rw'umukuru w'igihugu no ku rwego rw'inteko ishinga amategeko. Uyu munsi inama y'i Tunis iriga uburyo bwo gushyiraho guverinoma y'inzibacyuho bose bagomba guhuriramo, ikazategura amatora kandi inama ikayiha n'inshingano n'ububasha. Inama iriga kandi n'uburyo bwo gushyiraho inzego z'ubucamanza n'ubutabera z'inzibacyuho, ikibazo cy'impunzi n'abavuye mu byabo kubera intambara, n'ingamba z'ubwiyunge bw'igihugu cya Libya. Iyi nama ya politiki ikurikiye amasezerano yo guhagarika imirwano abarwana muri Libya bashyizeho umukono i Geneve mu Busuwisi mu kwezi kwa 10 gushize.
Thomas Kamilindi, turacyari kumwe, ugiye kutubwira ibyo umukuru w'igihugu cya Ukraine Volodymyr Zelensky wagiye mu bitaro kubera kwandurikiza cya COVID-19.
President Zelensky yinjiriye rimwe ibitaro i Kiev umurwa mukuru wa Ukraine n'umuyobozi w'imirimo mu biro bye Andrei Yermak, nawe wanduye COVID-19 ariko ntibarwariye mu cyumba kimwe. Umuvugizi wa President Zelensky yemeza kandi ko batarembye. Uretse bo hari n'abandi bategetsi ba Ukraine bo hejuru batandukanye nabo barwaye COVID-19 barimo ministri w'ingabo n'uw'imari ya leta. Uyu munsi ministeri y'ubuzima ya Ukraine yatangaje ko bafite abarwaye COVID-19 hafi 500,000. Abo imaze kwica muri iki gihugu bararenga 900,000. Mu rwego rw'isi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika iracyari ku isonga, imaze gupfusha abantu barenga 241,000, abarwaye nabo bararenga 10,000,000, nk'uko kaminuza Johns Hopkins yo muri Amerika ibigaragaza. Muri Afrika, umuyobozi mukuru wa Afrika CDC, urwego rw'umugabane rushinzwe gukumira indwara z'ibyorezo, Dr. John Kengasong aratangaza ko abantu banduye COVID-19 bagenda biyongera, abayirwaye ni hafi 2,000,000, kubo imaze kwica barenga 45,000,000 ku mugabane wa Afrika.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika mu gihe no kuri waeshatu radio yacu voa.com, mukurikire aya makuru n'ayandi muhasanga. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahereye mu Rwanda, aho ikigo Maison Shalom gifasha abana biganjemo impunzi z'Abarundi cyahagaritse imfashanyo yo kwiga ku banyeshuri impunzi z'Abarundi hafi 100 biga muri za kaminuza zitandukanye mu Rwanda. Iki kigo gifasha impunzi kiravuga ko abo banyeshuri baciye ukubiri n'amahame kigenderaho, ubu bakaba badafite aho berekeza. Pierre Claver niyo nkuru arakomeza.
Abegwa niyo ngingo bose hamwe barenga gato 95 n'abanyeshuri b'impunzi z'Abarundi biga mu bigo bitandukanye bya kaminuza mu Rwanda, cyane cyane muri Ines Ruhengeri iri mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru, ahagaritswe imfashanyo z'abarenga 50. Abandi biga i Rwamagana, i Kigali, i Kibungo, i Gitwe n'ahandi. Vyose vyatanguye aho impunzi z'Abarundi zitanguriye gutahuka mu kwezi k'umunani guheze. Ico kigo gisegura ko cashimye gusubiramo urutonde rw'abahabwa izo mfashanyo zo kwiga, kugira ngo ntihagire abari higwa kandi bagire batahuke batazurangiza umwaka w'ishure nk'uko ubuyobozi bw'ico kigo bubisigura. Bwongera ko kw'ivyo bibanza byoca bijamwo abandi, gutyo abafashwa bakaba benshi. Ni mu gihe abarenga 10 biga canke barangije kaminuza barihiwe na Maison Shalom amaze guhunguka. Abanyeshuri bose baciye basabwa kwandika amakete basubira gusaba guhabwa agafashanyo, umwe wese akandika ku gatwe kiwe akagaragaza ko azobandanya yiga kugira ngo icyo kigo kimurihire. Abanyeshuri baganiriye n'Ijwi rya Amerika bavuga ko batashimye iyo ngendo kuko ku bwabo umwaka w'ishuri batanguye utari bwahere. Iyo nyifato y'abanyeshuri ikigo Maison Shalom kibarihira amafaranga y'ishuri kivuga ko yagitangaje kuko ku bwacu ari ku neza y'izo mpunzi z'Abarundi zagiriwe amahigwe yo kwiga kaminuza. Mu makete abo banyeshuri banditse Ijwi rya Amerika rifite ikopi, ikigo Maison Shalom kivuga ko batukanye bakandika bimwe mu makete hafi nka bose, kandi umwe wese yategerezwa kwandika ku giti ciwe. Kinavuga kandi ko baciye kubiri n'akarangamutima hamwe n'amahame icyo kigo kigenderako. Ubuyobozi bwa Maison Shalom bwaciye bwandikira abo banyeshuri ko agafashanyo ko kwiga bahora baronka gahagaze. Abo banyeshuri bavuga ko iyo ngingo ifite ingaruka mbi nyinshi kuri bo. Rock Bideri ni umuvugizi w'abo banyeshuri biga muri za kaminuza bahora barigwa na Maison Shalom.
Inkurikizi novuga ko ari nyinshi cyane. Turavye nk'ivyo twahozemo, ivyo twagiye turacamo mu gihugu cacu bikaduhungabanya mu myigire, tukaraba ubuzima twagiye ducamo tumaze kuva mu gihugu tukagera mu nkambi y'imahama, bwasa naho nabwo ne bwaduhungabanije. Ibyo byose byaduteye ibikomere, none iyi ngingo inkurikizi tugize ko ije gusongera isibe cyane, na cyane cyane ko benshi muri twebwe bari bagifise ibisebe. Rero twabonye iyi ngingo ije gutuma dutakaza icizere c'ubuzima, kandi twari dutanguye kubona ko tugiye kubona imbere heza, tugiye kubona uko tugiye kubaho ubuzima bugahinduka, ariko bidusubije inyuma.
Ikigo Mezo Sharome kibifuriza amahigwe mu kuronderera ahandi imfashanyo yo kubandanya amashuri yabo ya kaminuza. Na ikigo cahora kibarihira kibagiriza ko baciye kubiri na karangamutima na mahame yaco, bobo bavuga ko batazi neza ico bazize, bagasaba ico kigo canke nubundi mugira neza ko bubafasha kugira ngo barangize amashuri yabo.
Kucerekeye ikriteri zakurikije kugira ngo ihagarikwa rya bourse ribeho, gushikisa tuvugana twebwe nta makuru namwe tubifiseho, ntituzi cyabiteye. Rero twaragerageje no kwandikira ubuyobozi bwa Mezo Sharom, ariko gushikisa ha nta gisubizo twigeze tubona, uretse kubona ubutumwa buhagarika ama bourse d'etude yacu. Icyo dusaba, turasaba ubufasha bwo kugira ngo dushobore kubandanya amashuri yacu ntacikire ahantu yarageze kandi twari tugiye kuyarangiza. Turasaba kurenganurwa, tukongera tugasaba isobanuro zicatumye ibourse ihagarikwa.
Umufasoni Marguerite Barankitse yashinze icyo kigo Mezo Sharom yishuye Ijwi rya Amerika ati: igiti camwe ivyamwa vyinshi kandi vyiza nica abantu batera amabuye. Yemeza ko icyo kigo kitazohagarika umugambi wo kurihira abana b'impunzi z'Abarundi biga mu gihe nk'uko abivuga bogira inyifato nziza. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 icyo kigo kimaze kurihira no kuramura imikangara irenga 400 yarangije kaminuza. Abandi nabo bariga canke bararangije amashuri yisumbuye, abenshi muri abo nabo mu ikambi y'impunzi ya Mahama. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver Niyonkuru. Turacyari mu Rwanda ho urwego rushinzwe gereza rutangaza ko inzego z'ubuzima muri icyo gihugu zatangiye kuvurira kuri gereza abagororwa banduye indwara ya COVID-19. Urwo rwego ruravuga ko ibikorwa byo gupima iyo ndwara nabyo byiyongereye muri za gereza hirya no hino mu gihugu. I Kigali mu Rwanda, Asumta Kaboyi ni ukomeza inkuru.
Nyuma y'iminsi itatu muri gereza ya Nsinda iri mu karere ka Rwamagana habonetsemo abagororwa 13 banduye COVID-19. Muri gereza ya Mageragere iri mu karere ka Nyarugenge naho haraye habonetse abagororwa 27 banduye iki cyorezo. Umuyobozi w'urwego rushinzwe amagereza mu Rwanda, George Rwigamba, yatangarije Ijwi rya Amerika ko bafashe ingamba zikomeye.
Abagereza yombi hagiyeho treatment centers baravurirwayo, batandukanyijwe n'abandi. Hanyuma izo nzego zanakubwiraga z'ubuvuzi ziriyo za kampini ziriyo zavura,
nta gikorwa cyo gupima n'abasigaye kugira ngo bose bajonjorwemo barebe ko nta bundi waba ukisigaye mu bazima.
Abantu barimo barapima, abantu bose barapima, abagororwa n'abakozi.
Usibye ayo magereza yabonetsemo abantu, ayandi magereza yo mu gihugu nayo iki gikorwa kizageraho kugira ngo mubyirinde?
Byose biragendana uko twirinda Nyarugenge na Rwamagana, niko twirinda no ku yandi magereza kandi nuko gupima kuri hose.
Uru rwego rusobanura ko kugeza ubu rutarasobanukirwa uburyo indwara yinjiye muri gereza, kuko kuva icyorezo cya COVID-19 cyagera mu Rwanda, ubuyobozi bw'urwego rw'imfungwa n'abagororwa RCS rwari rwakomeje kurinda abagororwa iki cyorezo. Hari hafashwe ingamba zirimo ko bajya gufungirwa muri gereza bashya bagomba kwitwaza icyemezo cya muganga ubyemerewe kigaragaza ko batarwaye icyorezo cya COVID-19. Uyobora uru rwego George Rwigamba akumvikanisha ko batigeze badohoka ku nshingano bari bafashe.
Ntabwo navuga yuko byavuye mu kudohoka, kuko nta n'uzi n'uburyo ishobora kuba yarinjiye. Ntabwo rero navuga yuko ari ukudohoka, kuko ingamba zagumyeho kuva COVID yaza. Nta gusura guhari ku magereza, ntabwo abantu bajya mu nkiko, dukoresha ikoranabuhanga bakaburana. Ibyo rero birakomeza,
nta bwoba byateye abagororwa, kuko ni ahantu honyine hatari harigeze haboneye ku murwayi n'umwe. Abasigaye batararwara nta bwoba byaba, ntabwo bahungabanye.
Birumvikana, gusa wowe ntiwagira ubwoba.
Nubwo ubuyobozi bw'urwego rw'imfungwa n'abagororwa RCS buvuga ko butarasobanukirwa n'uburyo COVID yabinjiranye, Minisitiri w'Ubuzima Dr. Daniel Ngamije aherutse gutangaza ko ubwandu bwa coronavirus bushobora kwinjizwa na bamwe mu bakora imirimo inyuranye mu magereza, ari nayo mpamvu nabo bagiye gufatirwa ingamba zikomeye.
Gereza zose mu gihugu ingamba zafashwe zo kugira ngo dukaze urujya n'uruza rw'abo bantu bajyaga baza baje muri za serivisi zitandukanye, ku buryo batagira aho bahurira cyangwa se niba bazanye ibikoresho tubanza kubitera umuti kugira ngo abaza kwipakurura badashobora kuba bakwanduzwa n'abo ngabo baturutse hanze. Ubu twatangiye gusuzuma abo bantu bose muri gereza bafite ibimenyetso by'umwihariko. Turi gukurikirana cyane cyane abantu bakuze bafite hejuru y'imyaka 65 bafite n'ubundi burwayi, kugira ngo tugerageze dufatikanyije n'ubuyobozi bwa gereza kubata batandukanye na bagenzi babo ko urumva bafite intege nke kindi muri rusange rero no gusuzuma abo ngo batuye hafi azagereza ubwirinzi muri rusange turongera kubwongera no gukangurambaga
kuva indwara yagera muri gereza asinda mu karere ka Rwamagana abantu batanu muri ako gace bamaze guhitanwa nayo mu minsi itatu gusa itangazo rya Leso na ministeri y'ubuzima rivuga ko kuri wa 11 z'ukwezi kwa 11 abantu 50 basanzwe mu bwandu bwa COVID-19 mu bipimo 2860 byafashwe bituma umubare wamaze kwandura icyorezo kugera ku 5312 abamaze gusezererwa bakize bagera ku 2974 kuva umurwayi wa mbere wa coronavirus agaragaye mu Rwanda tariki ya 14 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka hamaze gufatwa ibipimo 577 na 336 kuri ubu mu ngo ndetse n'ibitaro bivurirwamo abarwayi ba COVID-19 harimo abarwayi 197 barimo kwitabwaho n'abaganga. Iyi ndwara kandi imaze guhitana abantu 41. Inama y'abaminisitiri yari iteranye ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu yasabye abanyarwanda gukomeza kwirinda ikwirakwizwa rya coronavirus. Abaturarwanda kandi bagasabwa gukomeza kwitwararika no kubahiriza amabwiriza ya leta asaba abantu gukaraba intoki kenshi n'amazi n'isabune, kwirinda guhura n'abantu bitari ngombwa ndetse no kwambara udupfukamunwa n'amazuru mu gihe umuntu avuye mu rugo cyangwa ahuye n'abantu benshi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta Kaboyi.
Bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7, Radio Ngoma ya Manio mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4, Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0. n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9. ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Inzego zishinzwe iby'ubuzima mu Burundi zirasaba abakoresha ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura giherutse kongera gufungurwa gukurikiza amabwiriza arebana no kwirinda ikiza cya COVID-19. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye na Sylvain Zayimana, umukuru w'ishyirahamwe ry'abaganga mu Burundi, na Lionel Remesha wigisha muri kaminuza Alliant University yo muri leta ya California. Uwo akoresha urubuga rwa Facebook gusangira n'abandi makuru arebana no kwirinda ikiza cya COVID-19. Muganga Nzayimana aratangira avuga uko icyo kiza kimeze mu Burundi muri iki gihe.
Burundi ikiza cya coronavirus kirahari, ariko abagwaye basisikara batoramitende. Icyo nicyo twoshima kuko ibiharo bibiri by'Iburaya numva biteye ubwoba. Twebwe nta bagwaye gushika ubu bari mu bitaro kubera indwara, hari abaza baratogwa ko bagwaye, mugabo kenshi usanga ari abantu baje bavuye mu mahanga. Nk'ubu ikibuga cy'indege cyuguruwe, hariho n'abamwe bamwe bahora baza bavuye mu mahanga baciye nko mu gihugu cy'Ubushinwa cya Tanzania kitari cyabugaye imbibe. Nubwo batumye bagishyika yashobora gushyika ugasanga mu nyuma basanze bagwaye, ariko ngaha mu Burundi ibiharuro nuko birashimishije kuko tubonye kuva kiza gitangura hamaze kwitaba Imana umwe gusa, hanyuma n'abagwara baguma bakira gushika ubu abagwaye si benshi bose. Ibiharuro ndiko ndagira ibiharuro by'ubushikangaji bw'amagara y'abantu ni ibiharuro bihumuriza, ariko nk'uko bamwe bivuga akarandaho kase y'isi yose na twebwe ntitwoshe hagati mu ryinyo tuzaguma tugaze. Ariko gushika ubu ku byerekeye coronavirus mu Burundi biracyifashe neza.
Murashaka kuducira ku mayange kuri ibyo biharuro bishikizwa muri iki gihe?
Ibyo biharuro ndashobora kubabwira gushika ubu amakuru turonka atangwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu yerekana yuko abantu uno munsi bagwaye iyo ndwara bose hamwe ari abantu 62. Uno munsi abantu bagwaye n'abantu 62, abamaze kugwara bose muri rusange na 612, muri abo hamaze gukira 559. Ariko nk'uko ndababwiye abagwaye uno munsi ni 62 bonyene.
Ibyo ntibitegereye iriza gatima umuntu yihweje ukuntu icyo kiza kiriko kiriha inkumbi ahandi hose ku isi. Nk'uko mwabivuze, ikibanza cy'indege mpuzamakungu cya Bujumbura caruguruye muri indwi Ara bakenga ko ico kiza gishobora kwiyongera ko hazoba hari uruja n'uruza rw'abantu.
Bakenga ntiyobura ariko ingingo zarafashwe kugira ngo tuzitire tutaronegwa. Nukuvuga umuntu kugira ngo ashike ibujumbura azobanza kuba afite igipimo cyerekana ko yapimye yavuye coronavirus igipimo kitarenza amasaha 72. Ashitse rero yongere twe muri isolma donc aho dushyira abantu kugira ngo tubacungere turabe neza ko atakimenyetso bagaragaza iyindi minsi itatu no kuvuga amasaha 72 kandi yongera kimwe agishika yongera kimwe kandi aheza amasaha 72 hanyuma niyaroye baguma bamukurikirana abaje mu magara y'abantu kugira ngo akize ikimenyetso icyo aricyo cyose umuntu aheza amenye umuntu yinjiye ryari igihe yapimwe ryari rimeze bite none ubunya ageze bimeze gute ni ukuvuga ingingo zifatwa kugira ngo tuzitire tutaronerwa ariko ni ukutoyindira tukaraba ukungene izogenda biragenda ariko gushika ingingo zafashwe n'inzu hanyuma ubunye abapolisi bajejwe imipaka icyo bita polisi de l'aire des frontières bariko baragirishwa imyimenyerezo bagirisha n'amaformasiyo kugira ngo babashe kutofata neza abo bantu abo mu gisata cy'amagara y'abantu nabone ariko baragirishwa bariko barigishwa kugira ngo bamenye kuraba ibimenyetso by'iyo ndwara bamenye no gukurikirana abantu bazoza bavuye hanze. Hari n'urutonde rw'amahoteli bagize bazashikiramo ubu nta muntu azoshika bazashikira mu kibano cyangwa ugashike mu irabona nyine azobanza kujya mu ihoteli ahazi bari kumwe n'abaganga barabafata akamenyetso afise hanyuma kandi bamupima agishika bakongera bakamupima asohotse muri iyo hoteli kugira ngo bamenye neza yuko atangwara yinjiranye.
Amakuru ariko aratangazwa muri iki gihe ni uko n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hamwe n'abandi banye n'icubahiro bari bamuherekeje mu rugendo bagize muri Guinea Equatoriale nawe nyine yashitse ishyira mu kibanza cya wenyine iyo ngingo tanga ubuhe butumwa.
Ubutumwa bwa mbere jenshi ushobora gukuramo ni uko iyo ndwara atawe igira umutwe ni ukuvuga iyo ndwara naho umukuru w'igihugu urashobora kuyirwara n'akarorero hari abakuru b'igihugu bo mu bihugu bya Buraya bagwaye icyo kiza muri Amerika mu Bwongereza umushikiranganji wa mbere yagwa iyo ndwara muri Canada umushikiranganji wa mbere yagwa iyo ndwara ubutumwa bwa mbere iyo ndwara ntabigera umutwe naho umukuru w'igihugu urashobora kuyirwara gira kabiri na karoro keza tanze ahugati nta n'umwe ari hejuru y'amategeko amategeko mpuza wakunga ariko arafatwa uno munsi mu kurwanya iyo ndwara yerekeye twese wa umukuru w'igihugu waba umunyagihugu asanzwe ubwirizwa gukingira abandi nimba wanduye iyo ndwara upimishe umenye ko uyirwaye hanyuma ukingire abandi ntiwanduke iyo ndwara ubwo ni bwo butumwa nabonye hanyuma kandi ikimenyetso cy'uko iyo ndwara bayihagurukiye mu Burundi.
Profesor Lionel Rebesha murabandanya igikorwa cyo gukangurira Abarundi cyane cyane ku nyandiko eka no ku makuru y'imvaho yerekeye icyo kiza mubandanya guha gusangira n'Abarundi mukoresheje ikibanza cya Facebook uruhara igikorwa mwagize ishobora cyarakoze n'iki mu Burundi twumvise ibyo bitigiri n'ibitigiri bito cyane rwose umuntu yihweje ukuntu icyo kiza cy'inganda ku isi hari ikintu mwibaza ko mwaba mwaratereye namwe mu zindi ngingo zifatwa n'abategetsi.
Egome icyo kibazo ni cyiza cyane kubera iyi ndwara yari yateye ya coronavirus COVID-19 ni ndwara yari nshyashya kandi nta n'umwe azi ukungene ibandanya n'ubu abahinga baguma bayiga urumva muri icyo gihe twitwa ariko harazi yuko igihe yatangura bariko barigisha abantu bose ngaha muri Amerika no mu mihingo myinshi yo ku isi bariko baratanga impanuro y'ukungene abantu ngo kwikingira aho rero niho twaciye tubanza gutangura kuraba ibyo bariko baravuga babivuga mu Cyongereza cyangwa mu zindi ndimi tukabihindura tukabigira mu Kirundi ku rubuga rwa Facebook kuko hariho abari kuri Facebook bashobora kuba batazi Icyongereza cyangwa Igifaransa neza ariko turavuga reka naho tugishyire mu Kirundi kugira turabe ko hoba hariho n'abandi tubashikira. Igikuru ni ugufasha abantu kubahimiriza abantu bamenye iyo ndwara kungene yandukira n'ukungene boyikingira aho ibyo birafasha cyane kuko ngaha muri Amerika muri Center Disease of Control aba agerageza kurwanya iyi ndwara ngaha muri Amerika ikaba baranafashe no muri Afurika no mu nyigisho batanga muri Afurika nigisho za mbere za kwikingira nizo babanje kwigisha hanyuma barafasha ibihugu byinshi byo muri Afurika gutesta iyi ndwara gupima iyi ndwara urumva twebwe icyo twagira twarazi inyigisho ariko baratanga tugashaka kuzihimiriza kugira abantu benshi babimenye cyane cyane abakiri bato nibo bakoresha mu buhinga ngurukanabumenyi abo nabo kenshi ushoboye kubashikira bakabyumva bakanyugwa ibyo birashobora gufasha kugabanya uko kugendererirandagatanya COVID-19 rije mu banyagihugu.
Ego tugarutse ku bitigiri byashikirijwe na muganga Sylvain, murashaka kutubwira ukuntu mwebwe musigura ibyo bitigiri bito umuntu yiheje ukuntu icyo kiza gisubije ku isi hose mu biha insiguro nti ku bwanyu byaba byagenze gute turazi ko no mu bihugu biteye imbere icyo kiza gushika ubu bataragihagarikana nk'uko twabivuze nk'aha muri Leta Zunze Amerika icyo kiza kirabandanya ku inkumbi.
Ego icyo ni ikibazo cyiza cyane kandi ni ikibazo kikiriko abakiriko bariga ariko nk'ubu uramaze uraze nk'ibyo bamaze kwiga nk'ubu mu bisanzwe ubu ngaha muri Amerika igituma icyo kiza cyashwiragiye cyane rwose ni kubera abantu ino baravoyaja cyane barafata indege hari indege nyinshi zigenda hagati mu gihugu n'izigenda hanze y'igihugu hari indege nyinshi reka ingenzi ni nyinshi hagati mu gihugu hamwe no hanze y'igihugu hano hariho ingenzi nyinshi ku munsi aha muri Amerika canke mu bihugu bya Buraya eka no muri Afurika mu bihugu bimwe bimwe nabona hararonka ingenzi nyinshi ariko icyo novuga ni uko muri Afurika uyu iki kiza igihe cyatera kirashobora kuba cyahashitse gitebye kigatuma yuko coba caranahashitse bamaze no kugara gufata imigambi yo kugara ku buryo abo baba barashitse bafite icyo kiza bari bake ariko icyo kiza cyashoboye gushwiragira kirongerekana gatoyi muri Afurika gushika ubu icyo bari kubararaba hari igihe hariho abashakashatsi bibaza yuko ari kubera abantu benshi bakiri bato ugereranya n'ibihugu bya Buraya ku bintu by'imyaka se urwaruka muri Afurika hari urwaruka rwinshi baribaza ko byo ari ibyo baribaza yuko bishobora no kuba ku zindi ndwara zisanzwe muri Afurika ari malariya cyangwa izindi ndwara z'inkorora zishobora zisanzwe abantu bagatuma baronka umubiri w'abantu ugatuma ushobora kuronka ingufu yo kurwanya iyo ndwara ya coronavirus ibyo byose baracyariko baraziga ariko icyo umuntu akwiye kumenya ni uko naho bakiriko baraziga ubu hariho umuzo wa kabiri wamaze gutangura wa coronavirus urabona nko ngaha muri Amerika iraduga no muri Europe iraduga cyane nicyo bituma abantu naho baba babonye ko umuzo wa mbere ibitigiri byabaye bikeyi barakwiye kubandanya bakurikiza izo mpanuro bahawe yo kugerageza kwikingira kubera ibitigiri biko biraduga no muri Afurika nko mu bihugu bya Kenya, Ethiopia, Egypt n'ahandi.
Ego mwavuze ko kimwe mu bintu bishobora kuba byaratubye icyo kiza kitingana cyane rwose mu bihugu byo muri Afurika ari uko imbibe zishobora kuba zarasubiye kugurwa ariko nk'uko twavyumvise ikibanza cy'indege cya Bujumbura cuguruwe ika imbibe zimwe zimwe ziruguruwe n'izindi zishobora kubandanya zugurwa izindi ngingo mubona abarundi muri rusange bufata kugira ngo bagumize icyo kiza hanze imbibe zabo zo bagize
ikiza cyamaze gushika mu Burundi cyangwa mu Rwanda ika no mu bindi bihugu muri Afurika ariko cyo izo ngingo bafashe yuko nk'ingenzi ziriko ziraza babanza kuzipima imbere y'uko zibaho mu bihugu zarimwo hanyuma agashyira kuzipima nk'iyo ni inyigisho nziza ariko abanyagihugu nabo ni naho batoba baje mu bindi bihugu cyangwa batembera barakwiye kuguma nabo ne bamenye yuko kungeneye indwara yandukira kuko yaramaze gushika kandi ikindi nacyo bakiriko bariga no kungene indwara aho yamaze gushika ubukari bwayo aho abuza gukara nko ngaha bari biyumviriye nko mu bihe batanguye gukanya iyo hatanguye gukanya urumva abantu benshi baja mu mazu cyangwa abantu baja hamwe urumva muri icyo gihe rero bari baramaze kumenya yuko baramaze kwibaza yuko ibitigi bishobora kuduga ubu naho
nshuti muduteze amatwi amakuru yacu y'aka kanya n'aha tuyasoreje nshimiye mwe mwese mwari muduteze amatwi Nshimiye kandi n'abagenzi banjye bamfashije kubagezaho aya makuru. Yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, yegeranyijwe na Fatou Alimas Kalala. Njye mwumvaga kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma. Turabashimira, tubifuriza amahoro n'amahirwe.